Hii ni Radio Hijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika yagiye kubashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu Burundi mu 2020 migufi ya shortwave ku metero 19 na ku metero 22 mu Rwanda mu 2024 n'ibice bitatu. Mushobora no kudukurikira kuri Facebook na YouTube kuri radio yacu no ku kibanza cyacu cy'amakuru we itatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com. Mwiriwe neza nshuti mwese na mwe wakunda ibiradio Ijwi ya Amerika muri kumwe na Frederic Nkurikije. Ikaze mwese mu kiganiro muri sanga
Muri isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado leta z'Ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Ikiganiro muri sanga mu kiganiro cyo munsi twatumiye umwe mu Barundi yafashe umugambi wo gushinga ishyirahamwe bise POA Superma. POA ni ukuvuga Progression of Africa. Hari mu mezi yatanaheze igihe yabarongoye iryo shyirahamwe batanguza ibikorwa byo kwimbura imicungwe yo mu bwoko bwa mandarina, intumbero nyamukuru nk'uko bavyivugiye icyo gihe kwari uguha akaryo abanyagihugu ko gufungura ibifungurwa ngirakamaro ku kiro bidahenda. Icyo gihe baratubwiye ko bari bafite umugambi wo gushinga ibibanza byinshi mu bihugu no mu bisagara bitandukanye muri Afurika kugira ngo abaguzi b'ico kidandazwa bashobore kubibona, kukibona badacumukuye ngo barinde gufata ingendo ndende. Amezi atanu inyuma yaho batangarije umugambi, twifuje kuvugana n'umukuru w'iryo shyirahamwe POA Suprema yitwa Kinga Benefice. Ni somba vyose kugira ngo atubwire ibimaze kurangurwa. Inkuru iteye igomwe nuko muri uyo mugambi batanguriye mu bihugu byo muri Afrika birimo Burundi na Tanzania bamaze guha akazi urwaruka ruharugwa mu bihumbi. Ntarinze kubatesha akanya rero, reka duhe ikaze umukuru iryo shyirahamwe Kinga Benefice. Ni somba vyose niwe CEO uyo societe yitwa POA Suprema ari mu leta ya New Mexico muri Amerika. Muri aho Kinga Benefice ni somba vyose.
Njewe ndi ngaha, murakoze kumpa akanya. Nashima cyane cyane, sinzi ko munyumva neza ngaha ku ruhande rw'iwanyu.
Turakumva neza.
Ego, murakoze kumpa akanya kuri iki kibuga cy'ikiganiro cyanyu.
Ego, mutwibutse ibihugu muri ko murakoreramo muri uwo mugambi wanyu kwimbura imicungwe yo mu bwoko bwa mandarine. Ibihugu muri ko murakoreramo cyane cyane ni ibihe?
Mu bihugu byose duhadukora mu bihugu bya East Africa. East Africa ndibaza ku sinzi mukundo federasiyo ya East Africa ndimukundo ivuga mu Kirundi
ni Afrika yo mu buseruko, mu karere ka Afrika yo mu buseruko.
Ego, murakoze. Duhadukora mu Burundi, muri Tanzania, muri Congo, mu isanzwe no muri Tanzania, Kenya no mu Rwanda. Turiko turaexpanda muga mu bintu byose duhadukora. Ni ibyo bihugu duhadukoramo muri sekta ya ntuze ya agro, muri mandarine n'umucungwe mu musanzwe.
Haraheza amezi atanu mutangaje uyu mugambi aha kuri radio Ijwi rya Amerika, ibikorwa byanyu bigeze?
Ibikorwa cyane cyane isizoni y'intuzenye y'ibikorwa byacu isa yaraheze misanzu ubudo hatugira population yu mwaka uza duhatura bakaheze mu meza tatu aricho bavuga muri quarter ya kabiri muri business bro mwanya twarakoze ibintu bihambaye bivanye n'inkozeye nibikorwa tushobora gukora mu mwanya mutoyi ndibaza mu bibazo za kubaza ngaho imbere byinshi biza kwishurwa mu bikorwa byose byo twakoze muri ayo mezi atatu muga dusuye ku kibazo wabajije ngaho isizoni cyangwa umwanya w'ibikorwa uza waraheze ubu hadupanga uwo mwaka uza
uyo mwaka wagenze gute kurima no kwimbura
umwaka mu bisanzwe byagiye twavuga umwimbu twaronse wari mutoye bivanye n'intozeye n'abafeneseri twari dufise uwo mwaka haguye imvura nkeyi cyane nk'uko bitakwiye kuba rero umwimbu twarawuronse muga abafeneseri bavuga batwarirumva nyene ko umwimbu wari kuba ugwiye hari imyaka imwe umwimbu uba wuzuye cyane mubwo ikibazo dufise twagize cyane cyane ni kubera imvura itabayeho rero byose twavuga ko byagiye neza mubwo umwimbu wari mukeye cyane mubwo byose twarashoboye kubikora twararabye umuntu ukuntu twofashanya muri wakiriki
mutubwire bimwe mu bintu bihambaye cyane rwose mwashoboye gushika ko guha akazi urwaruka akazi urwaruka mwahaye akazi muri uyu mugambi wanyu rungarike
so munhoze urwaruka twahaye akazi urumva muri ayo meza tatu twahaye ibihumbi amajana bivanye n'ibihugu twariko turakoramo ntitwovuga ngo ninhozeye nitwovuga ko ubuzi bwahawe muntuze mu bihugu Burundi nk'akarore Burundi cyangwa Tanzania gusa twararabye ibihugu byo hirya no hirya bya East Africa mu isanzu nka kuri kwa DRC muri ntuzeye muri Kenya no muri no mu Burundi na Tanzania mu isanzu no mu Rwanda twebwe bibanye na department ya HIU wacu ijejwe kuraba abakozi twararabye reka dukore ikintu cyose turabe kugira ngo iproduit zose tukura Burumonge Tanzania n'inkoze na East Africa kugira ngo zikwize urumva zikwire hose iproduit zacu mu bisanzwe hakurya kwa mandarine cyanke amantoze ya orange yashowe kugenda muntoze muri East Africa hose mu bisanzwe twavuga ko urumva muri ayo mezi yari urumva n'ibintu byari bigoye cyane cyane kuba twararonse abo bakozi bose kubera aho uca wumva ibintu bijyanye na logistic hari igihe bitagenda neza mbwa byose twarabishyize ku rutonde turabitondeka turabishobora muri ayo mezi atatu aheze
mufite igitigiri cy'abakozi mwashoboye guha akazi cyane cyane bo mu rwaruka
bo mu rwaruka mu bisanzwe urumva nyine bo mu rwaruka twavuga n'inkoze ni hagati na hagati kubera hariho abantu bakuze twari dufise bari bacankanye urumva mu rwaruka twavuga n'inkoze ni hafi uvuga n'inkoze ni 50 uvuga n'inkoze ni 50 uvuga ni 150 ngaho byari biri kubera kora muri hozeye muri uwo mugwi wo gufasha intoze wo gufasha izo amandelin kumanugwa zigupakigwa zitwagwa hirya no hirya mu bihugu bitandukanye nakoze
muravuze rwaruka rushika 250 abakozi bose bihangana ikimwahaye akazi
shiramo ikibazo
muravuze rwaruka rushika 250 abakozi babakorera muri ayo muri iryo shirahamwe bose bangana iki
bivana ni icyo kibazo cyubajije ni cyiza bivana ni season ni to bivana ni season tuliko twimirije kwinjiramo yije season 20 demo iyo yimeze yaheze yari season kuvuga ya mbere
season ushaka kuvuga igihe cirima
ego murakoze ego kuni kwene rero ni kuvuga bibanye na position yariho urumva yuguruwe irimiyene urumva tuca turondera abantu bafise intoze bafise izo capability zo kushora ku gukora muri izo position kuni kwere ndo bivuga ngaho cyane cyane
turetse kimwe mu imwe mu ngwane mwavuze imvura baye nke cyane gose hari izindi ntambamye ishyirahamwe yanyu yoba yarabonye muri uyu mugambi
ego bibanye n'intuze ye n'amezi mukuru byari kubira amezi yagoma ibikorwa byagoma byigena amaoperasiyo kuri ku masite yatandukanye imvura yaciza inyuma kandi murabizi ko bivanye n'intuze abarumva tuvuga itangurira goye niko ndavuga itangurira goye turabye intuze ibintu bijyanye na logistike muko twabipanze department ya logistike kuvuga ko byari bigoye kubera cya mbere na mbere intuze y'amapartnership abantu z'abantu twashobora gukora collaboration abantu batwaze intuze y'amafuso abantu batwaze intuze y'amagari matomato urumva byose twaricaye ku meza turagira negosiasiyo zitandukanye kugira ngo ibikorwa bigende ku murongo hama murabizi ko amabarabara yo muri Afurika menshi atameze neza murababyirya barabara yigenda hajya ku ruhande rwa Tanganyika mu Burundi hajya ahantu ntiyameze neza cyane cyane kandi twaragize ingorane zitari zikeyi bivanye n'inkuzeye n'ibarabara mu kozi meze kandi n'imyanya urumva imyanya mukuru yagumye igenda ni kwene intuzeye umwanya twaguma tushya ku rutonde
tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza iradiyo nk'ijwi rya Amerika turi kumwe na Kinga Benefice ni sumba vyose ni CEO ni umukuru w'ishyirahamwe POA Suprema riko rirateza imbere igiterwa cy'imicungwe mu bwoko bwa mandarine mu bihugu bitandukanye byo muri Afurika turi kumwe n'umunywanyi wacu twagira Yezu Marcel afite icashikiriza Marcel murakomeye
yego murakomeye Frederic nange ndamahoro mu Kigali mu Rwanda
ni byiza cyane rwose
ndashaka kubaza umutumire wacu igisata cy'uburimi muri iyi minsi usanga gisanzwe gihanzwe amaso n'isi yose muri rusange kuko bya Buraya n'ubu bya Amerika cyane cyane wenda Amerika ya ruguru kuko Amerika y'epfo wenda aho bakunze guhinga ariko usanga biriya bihugu ndetse no mu Arabu bameze nk'abatunzwe na Afurika ku bijyanye n'ibintu by'ubuhinzi none ndashaka kubaza umutumirwa ko mumaze igihe gito yamusanzwe mandarini mwatangiye kweza mu gucururiza kuri soko ni soko ry'imbere mu gihugu ni ku isoko mpuzamakungu ni kuri soko kibazo cyo cya mbere ikibazo cya kabiri mwavuze ko nabonye kuri poste ya Facebook yabanditse ko mwahaye urubyiruko cyangwa se urwaruka rw'abarundi n'abatanzaniya akazi ku rubyiruko rwinshi ku rwaruka rwinshi none iri shyirahamwe ryanyu ishyirahamwe ry'imbere mu gihugu ni ishyirahamwe rihuriweho n'ibyo bihugu byombi uko ari bibiri ni ishyirahamwe mpuzamakungu rihurikiye mu rwaruka rufite uburyo no mu masoko no hino ni ishyirahamwe rishingiye ku ki icyo ni ikibazo cya kabiri ikibazo cya gatatu ari nacyo cya nyuma igifata cy'ubumwe uko nabigarutseho gisa nk'igifite ibibazo cyane kubera ko ubutaka bwacu bitewe n'ihumana ry'ikirere bigenda bihindagura ikirere kigahindagurika ugasanga turagira ingorane ubu ngubu turi mu kwezi kw'icyenda mu Rwanda twakaye dufite imvura ariko izuba riraba ari ryinshi imvura yari nagiye ikagwa nabi duhangana mute n'iduhindagurika ibihe ku buryo mu bantu tabasha kwisanga mwavuye mu gihombo eferite irabafasha muri rwariza ku giti cyanyu bigenda bite nitwe tubaze dutatu na rekise kugira ngo turusheho kugira ikiyago cyiza
urakoze Marcel utubazo twiza amashyirahamwe benefits ni sumba vyose nka shoye kumva ibyazo byose
ikibazo kimwe
ashaka kumenya isoko ryanyu aho muzohora mushora izo mandarine ico ni kibazo ca mbere tuga kwijambo
isoko bibanye ni isoko bibana ni bibanye ni gihugu dukoramwo twebwe duhaye tuzoshinga canke urumva tuza twarashinze intuzeye hantu kuri koto bihitwa kuri koto mu Burundi ku bantu batabize aho hantu urumva ni Bujumbura ni Bujumbura rero urumva tuzoza tuzoshinge muri ntuze ko bwa urumva muri iyo myaka ibiri tuzoshinga intuzeye supermarché kugira ngo ibi byamwe byacu bimwe bimwe abyishi cyangwa mu proletariat kwanye azoza araza ashika ngaho o ashoko ngaho mu bisanzwe urakoze
ikibazo cha kabiri yabaje Marcel yabaje niba urwaruka mwavuze ko mwahaye akazi urwaruka iryo shyamwe ryanyu rikorera mu gihugu hagati mu bihugu rifite icicaro hehe ishyirahamwe ryanyu riri rifite icicaro hehe ni muri Amerika ni muri Afrika mwavuze ko muhakazi urwaruka rwo muri Afrika ibihugu mukoreramwo Marcel ashaka kumenya ivyo bihugu ivyarivyo
isaiti itwovuga stage ya mbere twovuga iri ngaha muri Hotel California iri muri California San Diego muri America stage ya kabiri isati ya kabiri mu isanzwe iri Bujumbura aho ni hene urumva turi ko turakora intuzeye ibintu byose bijyanye na logistics canke ama department yose yahaye afashanya kunikwe n'ibipanze mwakoze
yego me yabaje ikintu kibazo cya gatatu ashaka kumenya ko muri iki gihe mwafashe imigambi yo kurima imicungwa mu bwoko bwa mandarine muhangana gute n'ibindi bibazo bitabava ko aho akaba yavuze ihindagurika ry'ibihe
inhoze season ya mandarine muko abafuneseri bakunda ku abafuneseri dukunda gukorana muri ibyo bihugu gaho bya East Africa ukumwanga umwanga urikura umwanga ugumuze ni hene ama mandarine yakunda kuba ari tayari so urumva turimbira ko umwanga uza gatoyi uje bijya bihe imvure itarikiragwa cyane tuca tu urumva tuca dukora ibintu byose dupanga abakozi dupange ntoze dupange igari cyangwa ntoze y'amafuso atandukanye kugira ngo yabe yari tayari imwe ifuso ibikiragenda
uri kuravuga ifuso uri kuvuga ku bantu batabizi ni namakamyo nibiki
ego namakamyo ego
atwara imizigo
ego urumva tuba turiko turapanga kugira ngo intoze kamyo cyangwa ifuso intoze y'amagari turiko turakoresha transportation turiko turakoresha zigende ku mwanya kubera turiko turiruka n'intuzeye na kirima rikirahinduka urabizi ko mandarine zifise igishishwa kitakomeye kitakomeye so ntikimeze neza kitameze neza urumva turiko turiruka n'ibihe rero intuze dushaka ko imandarine cyangwa izo producer tuko turatwara zishike ku mwanya ku bantu zeye ku bakiriya b'iwacu mu bihugu bitandukanye ngaho
murakekanya no kugira kuvomera bimwe bita irrigation mu gifaransa
mu bisanzwe muri umwanya cyangwa muri umwaka ntitwabikurikiranye cyane twabisize mu maboko y'abafinisteri rero ntuzeye muri uwo mwaka muri iyo myaka itatu iza turiko turapanga misiyo yo kuzokorana n'abantu zeye n'abadagi kugira ngo tuzoshobore kumanuka muri izo sati zitandukanye muri East Africa kugira ngo dutangure kuraba intuze imyonga canke amazi yava mu kuzimu kugira ngo tuyakwere muri intuze muri izo sati zitandukanye.
Tubibutse nshuti mwese ko muri kumwe abandanya kumviriza iradiyo y'Ijwi ry'Amerika turi kumwe na Desire Nshimirimana muraho. Désiré, m'as-tu convaincu?
Ego ndabumva neza cyane, gatano kuri gatano.
Ego tuba ku jambo kibazo cy'imbiro turi kumwe n'umushantahe benefits n'isumba byose azwi ku izina Kinga. Tuko tuvuga kugerekeye imigambi yabo iburimye. Duga ku jambo.
Twumvise ko barangura imicungo iri mu bwoko bwa mandarine. Nagire ndamubaza ati none bagura ku kiro bagura bayirangura gute nk'umuntu yashoboye kuyironka kwajya kuri kotebu tuhazi turaha i Burundi. Hama ikindi kibazo nacyo mbe ko ari ishyirahamwe ryahaye akazi abantu ibihumbi, nagire mbaza ryahaye abize ryahaye abize gusa abatize ntibashobora kuronka y'akazi, barahejeje kurokirita abakozi cyane baracyakira byogenda gute ugira umuntu amenye ibyabo ukuntu bipanze umuntu adabe ko umuntu yoronka kubaho.
Kinga ni sumba byose tuga ku ijambo ku bibazo bya Desire Shimimana.
Ku kibazo cya mbere mwatubajije ko tugurisha ku kilo cyangwa nkoze ku izindi metric. Mu bisanzwe tugurisha ku kilo. Hama kibazo cya kabiri watubajije ko
duga ku ijambo.
Ku kibazo mwatubajije cya kabiri ko turiko turacyakora isizoni iza yaraheze, muga intuze uwo mwaka uza turiko turapanga turiko turapanga umwaka wa uri kuraza. Rero nimba ushaka kudoba muri abo bantu, ndibaza ko hariho informasiyo tuza gutanga ngaha kuri iki kibuga, baraza kushobora kudufasha kugira ngo intuze izo informasiyo muzoshobore kuzironka, kugira ngo turonke informasiyo z'iwanyu namwe tubashiremwo mu bantu bazokora muri iyo season iza. Nicyo gihe kiza
ni byiza cyane rwose. Reka duhe n'ijambo kandi undi munywanyi wa radio ijwi ry'Amerika ruhamya Ali Jalil Raymond, muratwumva?
Yego ndabumva.
Muri higa Raymond
amakuru ndi mu Rwanda Kigali mu murenge wa Kinyinya.
Nziza duga ku ijambo ikibazo cy'imvira
kigenda kugira ngo mbaze umutumirwa ikibazo cya mbere kiragira kiti ese izo mandarena ni zino ziba zibanguriye twe twita ngo ni ibiti mu Rwanda tubyita ngo ni ibiti bibanguriye bitanga umusaruro mwinshi, ese ni ibiti bibanguriye cyangwa ntabwo bibanguriye? Ikindi cya kabiri, ese hano mu Rwanda hari udusimba bita utumatiri, ese bazikemura gute kugira ngo izo mandarena zabo zitarwara udusimba zikaba zakwangirika kuko nta musaruro ugaragara? Babigenza gute kugira ngo natwe tubyumvireho, nawe umunyarwanda ushobora kuba afite igiti kugira ngo nawe yaba yabikemura abone umuti bimworoheye kugira ngo nawe abone umusaruro?
Raymond ndabasabe musubire mu kibazo cya mbere nticyari gitomo neza.
Urabona ibiti bibanguriye bitanga umusaruro?
Yego
yego
duga ku ijambo.
Ibyo bakoresha ese nabo bafite ibiti bibanguriye? Mu byo bafite nabo bafite ibiti bibanguriye bitanga umusaruro cyangwa ni ibiti bya kera bitabanguriye green na
se? Kinga mwumvise ibibazo ikibazo cya mbere ni ukumenya niba ibiti mukoresha by'izo mandarina ari ibiti bisanzwe cyanke ari ibiti byimbura byinshi.
Icyo kibazo bajije bivana ni ntuzeye n'imvura muko yaguye mugo muga mu bisanzwe ibiti nkuko twebwe twarakoze ikintu cyitwa survey, turagenda kuri buri murima wose turabaza ibibazo mu mirima yose twagiyemo twarabonye ku biti byose bigira umusaruro mwiza cyane cyane.
kukibazo cha kabiri mwa mufise ukuntu mukingira ivyo bitegwa vyanyu kugira ngo ibikoko ntibirye
ino ico kibazo cyubajije ngaho muri uwo mwaka wa mbere twovuga ko ico ki byaratugoye ari cyo gituma mpambo ndavuze muri ivyo bibazo bibaze kubaje mu kibazo kiheze cyabajijwe kuntuzeye kumwimbo twaronse twovuga umwimbo twaronse urumva wari mwiza muga urumva ntitwari kwifuza ko wari gusumbaho twawugejeje rero gukingira intuzeye mandarine byaratugoye gatoyi muga twarakoreshe twarashoboye gukorana na ntuzeye n'abafuneseri turatora turagira byose byo bishoboka kugira ngo dukingire intuzeye dukingire amamandarine kubera hariho utuntuzeye sinzi mu kuba twitwa udusazi batwitwa mu cyongereza fruit flies udusazi dukunda intuzeye amamandarine mu bisanzwe dukunda kuza tukatangura kurya buke buke ugasanga amandarine zirononekaye nawe urabizi amandarine yuguruye cyangwa ikintu kibaye kuri intuzeye kugishishwa mandarine iba yapfuye mu bisanzwe iba yononekaye mu bisanzwe rero urumva yari twovuga yari kintuzeye yari kibazo twaciyemwo twarashoboye ibintu byose bishoboka kugira ngo dukingira mbibaza ko muri uwo mwaka uza nyene nshuko turapanga wuza imbere turafise intuze system tuzoshiraho kugira ngo intuze umwimbo
murakoze tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe abandanya kumviriza iradiyo Ijwi rya Amerika turi kumwe na ingenieur Emmanuel Didas Kiganahe muraho murakomeye Emmanuel Didas Kiganahe muraho
yego niko ndabumva
nyine byiza cyane rwose muherereye hehe mu Burundi ane vyiza cyane rwose duga ku ijambo kibazo cy'imvira
yego kibazo mfite uretse ko ari gushima kubera ko uwo mugambi ari mwiza wo kurima ibyo byamwa urashaka kubaza mbega none ibyo byamwa amaze kurima bikera abafite icyo abishoremo ku buryo bidashobora guca bipfa mu gihe byamwa ari byinshi
murakoze Emmanuel Didas Kiganahe duga ku ijambo Kinga yego me ndeka guhinyishu
muko twebwe tugira ikintu zeye urabona fara twari cyane cyane na ni na logistic mu department ya logistic cyane kibazo bijyanye n'intuzo ni department ya logistic twari cyaye turaraba cyane cyane mandarine ituyamuye ifise intuze igihe kimeze gute urumva kugira ngo itangure kumererwa nabi cyane cyane cyangwa guhinduka urabizi ko klima iyo ngaho muri Afurika itameze ishushe kandi ibintu bisha binyaruka rero twebwo urumva twarashizemo umuntu uze mu bitenga sinzi ko mubizi ngaho cyane cyane muteye amamandarine twayasize mu bitenga yandi nayo twayasize umuntu uze mu maboksi menshi cyane cyane twayasize mu maboksi ku mamandarine yagenda kure na kure twayasize mu maboksi dushyiramo n'intuzeye n'intuzeye n'ibintu bimugoma kumera nk'ibyatsi turabisasa mu ntuze mu iboksi urumva mu gikarato tuca turimo mamandarine kugira ngo amerwe na neza cyane cyane kandi twabikora ku mwanya kubera twamenya ko ikiringo cy'inkunze cy'imandarine kinyaruka canke mandarine ikunda kononekara murakoze
murakoze reka duhe n'ijambo kandi Frederic Salpongo umureyo w'iburega muraho
Ijwi rya Amerika
turaho turakomeye nawe uraho
natwe aha mu Rwanda mu majyaruguru mu karere ka Rurindo umurenge wa Burega turashima ibiteka
ni byiza cyane rwose murafite ikibazo murafite icyumviro turi kumwe na Kinga
namwumvise umutumire wacu reka tumanze tumushimire
yego
kuko ikintu cya mbere cyatumye ntanga nimero zanjye ngo ntange igitekerezo nuko numvishe ko uwo mushinga uretse kuba ari umushinga mugari wafasha n'urubyiruko mukuru w'akazi rwaruka nk'uko mu Kirundi babivuga icyumviro cyangwa se igitekerezo nari mfite nagira ngo mubaze ese babona nibuze ngo ahantu hose muri Afurika igihingwa cya mandarine cyahera cyangwa ni mu duce baba barahisemo ese iyo bagiye guhitamo nk'uduce babikoreramo bagendera kuki hari abahanga baba bafite bagenda bakabipima bakabisuzuma bakabereka kuko abantu cyahera kuko ni igihingwa niyo uriyo bumva ko ari igihingwa kiryoshye buri wese akwiye no kuba yahingira iwe atari no kubikorera umushinga.
Ikibazo cyiza ndeka Kinga benefisi agiri cya kubwiye umushinga nkahe Frederic Salpongo umurengeyo wiburega abajeniba imbere yuko mufata igingo ku lima icyo giterwa mu bihugu bitandukanye mwihweje niba icyo giterwa kishobora kuhamera ikintu murafite abahinga babanza gutohoza
twebwe igihe twebwe twatangura canke igihe twebwe twakora intozeye ikintu cyitwa survey twaragiye turakorana n'abantu zeyi n'abagronomo twicaranye n'abagronomo turafashanya igikorwa cyo kuraba izo site zitandukanye hama twaciye dutangura ku gupanga ibintu byose tubishyira ku rutonde hama urumva tuvuga byose urumva na kaheze urumva niko nabyagiye bakoze.
Murakoze mushe nahe Kinga benefisi ni isomba byose mwavuze ko umwimbu utabaye nk'uko mwabishaka ivyo kenshi na kenshi muri entrepreneuria mu bintu bishasha mu bintu abagwiza tunga batanguye kenshi na kenshi imyaka ya mbere canke amezi ya mbere ntaba neza murizeye ko mu bihe bikurikira vyimbura gico giterwa muzoronka umwimbu ushimishije.
Ico kibazo ni ciza ubajije muri uwo mwaka uza nk'ubu preparation adifise ikiringo ci ayamezi atatu ni byene turiko turicarako turiko turapanga turiko turaraba muko hari ikintu twohindura amakosa twagize ibintu byose urumva muri iyo ntuze muri icyo gihe cy'amezi atatu tugira evaluasiyo y'ibintu byose twica turaba oke amahera yagiye gute urumva byose nk'uko urumva iyo organizasiyo ibikora irasubiramo akaheze kugira ngo irabe hari ikintu cyohinduka muri uwo mwaka uza so ikintu kizohinduka muri uwo mwaka uza tuvuga hanini hanini tuvuga ko duhaturabaduhatukorana n'impuzeye tuvuga duhaturaba intozeye ikirima izo ikirima canke production canke probability y'uwo mwaka uza niko turiko turaraba nimba hari ikintu twohindura nka kunye kompani twavuze cyane cyane ko duhaje gukorana n'abadagi afise inkuzeye umugenzi akora mu bintu byijyanye na aquaponics imvi mukunda kuvuga mu ntuze mu kirundi aquaponics ni kuvuga bijejwe n'amazi nko amazi akogwa rumva akogwa yavuye mu ntuzeye mu mwuka rumva nk'iki mashine gikorwa amantuzeye mu mwuka kigahindura intuzeye umwuka kikawuhindura amazi rero ibyo ni nkuze ni system turiko turaraba tuzozana kugira ngo tufashanye canke izo system tuzozishyira ahantu hatari intuzeye umwongo ucaho kugira ngo dufashanye kandi bizokata intuzeye ibintu bijyanye n'amahera yazopoteza muri ntuzeye mu gushinga amatiyo hirya no hirya ntabizi rero kuri sati dufise intuze mwonga tuzoraba dukwega ayo mazi tuyakwega mu mirima muri iyo ntuzeye muri uwo mwaka uza nimba bizokunda naba bidakunda tuzofashanya n'abafuniseri turabe sisitemu zo bakoresha kandi turabe tukorane turabe dufashanye n'intuzeye n'abo bantu nzeye banyuma abonyagihugu batandukanye muri iyo ntuzeye muri ibyo bihugu twovuga aba techniques yo niwe ne turi kuturahiga kandi turi kuturana muko pofashanya mu bisanzwe jewe ndomanuka muri East Africa nzunguruke ndabe ndabe nkore evaluasi ibintu byose muga muri uwo mwaka je ndizera ko byose bizogenda neza.
Ndabishakumaho kimana. Izo cyane go seleka duhe ijambo undi muri banyi radio ishu rya Amerika ni itanga Simon muraho.
Neza.
Muri hega Simon.
Simon anda mu maji hepfo mu kare ka kamaje.
Ni byiza cyane go se marasi kibazo mu afite cyimbiro turi kumwe n'umushya ntahe benefice. King.
Yego murakoze. Ngira ngo mubaze se ko ba bijanye na mandere na bikurikiye numva ko babikoresha babatangira mbere na mbere batangira barihingiraga bari bafite imirima yo guhingamo baba baranguraga izahinzwe ntago yigeze akivugaho ngo twumve neza batangira uko byatangiye hanyuma wenda icyo ngita kimbwireho anambwire se gutangira mbere na mbere urabizi by'igishoro biragorana noneho gushora mu buhinzi nka gutyo usanga bitoroshye igishoro byagenze bite kugira ngo bisange bafite abantu bangana gutyo abantu barenga bavuzemo ko bafitemo urwaruka rurenga nimba ari 2050 nimba ari 50 atubwire kugira ngo bisangaho bagiye kugera kuri urwo rwego bake ikindi wenda ku bijyanye n'imihingire na bino bise bitegere utuyemo bye by'aka karere ka Afurika y'Iburasirazuba usanga ubutaka bwaho bugize ubutaka bwaho buracyari hasi ku bijyanye n'ifumbire kandi ifumbire tuzi uburyo ihenze cyane mu iki gihe babashije kuyibona bate nimba barihingiraga ubwo ntacyo nsubiza ko bihingiraga arambwira babashije kuyibona bate ku bantu bagitangira ko ya bitoroshye hanyuma anambwire se kuba bakora mu gihe kimwe ikindi bagasa naho bahagaze abona bitari imbogamizi nazo kuko bagira igihe cyo gutegereza ko kandi akakari usanga bisa naho ibihe bihinga bisa kugeza igihe cyo gutegereza ko mandere na zera baba bakora icyo gihe kindi bose yavuze abakozi bangana batyo mu gihe zitariho mu gihe zitarera umwe wazo utaragera se baba bakora iki baragumya bagategereza igihe zizongera kwerera se ntago agabona wenda hari ikindi bakora mu gihe zidahari bakaba ari cyo bahugiyeho mu rwego rwo kugumana abakozi bahoraho atubwire noneho ku bijyanye n'abakozi abunda bafite abakozi bahoraho cyangwa bagenda bangaja bijyanye na sezo igezweho.
Murakoze Simon ibibazo nka 4-5 Kinga benefice murashaka kumutaba kwishura icambere yashaka kumenya ukuntu cyo cyimviro tabajemo gute mwari mufise aho murima mwabitanguye gute
ikibazo icyo kibazo ni cyiza watu bajije twebwe twara jewe mpinda aba muri iyo mwa ni imyaka hatu chanki ni heze je wenda manutse mu gihugu cha Burundi ngenda mu gice ariko nacamwe mu gice cyitwa Rumonge rero turahura n'umuntu uzeye twovuga umumeya sinzi mukundo mu wiki w'umuntu umumeya mu bisanzwe
n'umukuru w'igisagara
mukuru w'igisagara turamwicarana turicara hamwe turavugana ambarira ivumba twicaye ndamubaza ikibazo kijyanye n'impoze n'ibintu bikiru impoze rumonge ikunze kumenyekana ko avuga ni mandirine n'impoze n'ibintu ze
ibigaze
n'ibintu ze bitandukanye rero twebwe twaciye tubona itangure kuri ico kintu je naciye mbona bizyo kandi kindi kintu jewe ndumvise nuko umwami kazi wo muri hoze ubwongereza yakura umuvinyu canke twovuga inkozeye ijuisi yayikura muzero munge ni hene yayikura yakunda kunwa kandi yari yoshye cyane cyane rero jewe nakindi yumvira reka ntangure gukora population reka ndabe kure genda arabye kure ama rero ntangura kunye uko niko ne byatangura
yabaje nikindi ikibazo kijanye n'ukuntu mushora kugwiza umwimbu murakoresha ifumbire murakoresha ibitabizo
mu bisanzwe twebwe turakora ikintu cyitwa survey cyangwa evaluation y'intozeye ayi ibibu ndakore ko dukorana n'abantu zeye n'abagonomu kandi dukorana n'abagonomu urumva turungi kabagonomu bakagenda kuraba bakakoresha intoze utumashini kuraba intozeye gutora intoze ibice by'intozeye by'ibivu ibyo biti biri urumva kugira ngo tumenye intozeye kondisiyo y'intozeye y'ibyo bivu bimeze tumenye kondisiyo y'ibyo bivu uko bimeze twebwe tuca turaba okay isurusi intozeye ikimiko dushobora gukoresha ni iyahe twebwe ikimiko nyinshi dukunda kuzikura muri intozeye muri intozeye muri Amerika hari intozeye hariho amabuye twavuga n'amabuye amabuye y'ubwoko dukunda gukoresha tukacirishira mu ntoze mu mamandine canke tukaje dukoresha intozeye intozeye imboreye dusanzwe azikorwa ngaho mu Burundi canke zikorwa muri icyo gihugu kubera murabizi ko gukura ibintu byo gukura ibintu hanze biragoye muga mu bisanzwe twebwe dukoresha ibintu byo bantuzeye bikoresha intoze imboreye zo muri icyo gihugu canke produce zo muri icyo gihugu canke byose tubishyira mu maboko y'abantu turiko turakorana y'abafuniseri ibene benshi bamenye intoze imirimo yabo intoze masati yabo cyangwa imirimo y'iwabo
ego murakoze nitangasimo kandi afite ibindi bibazo ariko imbere yo kombaza ibyo bibazo ndakwibutsa ibyo bibazo reka duhe ijambo umunywanyi umusaza Rahmat kumva
ndakumva cyane
muri hehe ga umusaza
ndi mu Rwanda mu ntara y'amajyaruguru mu karere ka Gicumbi ngo umurenge wa Bwisigi
ni cyiza cyane rwose murafite ikibazo murafite icyumviro
ndashimira umutumirwa kuko aje kutubwira byinshi byerekeye mandarine kandi ni byiza rwose n'itangazamakuru kuba mu ijambo akatugeze ibyo ngibyo kandi mukaduha n'umwanya tukagira uruhare mu kiganiro ni byiza cyane
turashima ko mugira uruhare mu biganiro byacu
ariko se nkamubaza arabiteganyiriza inka nk'abari mu Rwanda cyangwa se mu bindi bihugu kugira ngo yagurishe nige nuko n'ahandi noneho bihagere byoroshye kandi none hatubwiye n'imbogamizi irimo ku buryo n'ubundi we ibyo bitagerwaho kugira ngo batugezeho natwe none tubone ko iyo giza rya mandarine natwe bitugereho kandi urabona yuko n'ubundi ubutaka bwa Afurika buratandukanye ese hari aho yera hari aho bikunda hari naho bitakunda bitewe n'ubutaka bwaho hatubwiye
murakoze musaza tuga ku ijambo Kinga Benefisa n'isumba byose
ya kukibazo yabajije cyambere sinacumvise neza mushobora
kubisubira yabaje niba muzokwagura mugakorera no mu Rwanda mu bisanzwe muko mwabitubwiye mu kiganiro giheze murakorera no mu Rwanda cyane murafite umugambi wo gukorera
twebwe mu Rwanda mu bisanzwe urumva nyine turiyo turi ngaho urumu n'umwaka wa mbere twovuga ko amaproduit ya intoze amamandarine yacu yarashoboye gushika muri icyo gihugu nk'uko ndabivuze mu bibazo by'umunywanyi umwe yabagije ngaho yabagije ikibazo cya giheze ko intoze isoko cyangwa isoko twebwe dupanga ibintu byose intoze turi kutupanga ndashobora kumwishyura ko twebwe mu bisanzwe tuzoshinga intozeye supermarché ngaho mu Rwanda nk'uko twebwe dufise intozeye supermarché muri intozeye kuri Cotebu kuri kotebo Burundi no muri hoze kigoma turafise intuzeye slash itwarashinje cyangwa turuko tupanga intuzeye amuko twagura nabantu zeye nabantu bakoraho gusa ikintu twebwo turiko turashira imbere nkuko twashize imbere muri uwo mwaka niko ama produits cyangwa ino imamandine amamandine n'imicungwe gishobora gushikira abantu z'abakiriya abakiriya hose muri East Africa niyabwe ku masite yose yo dukora mu East Africa. Murakoze
murakoze yabaje n'ikindi kibazo ariko reka imbere yaho tuhe ijambo wundi munywanyi Innocent Nduwimana muraho murakomeye
turakomeye tubashima
murafite ikibazo murafite icyumviro tuga ku ijambo
ni kibazo n'icyumviro kwari gushima yuko bagize iryo terambere bakagira proje y'abamandirena n'imicungwe nagenda mu bazi kibazo cya mbere nta kuntu ko bagize ko biyumviye bakagira iyo proje ya mandirena n'imicungwe bakagira n'ihinguriro ry'imitobe ya mandirena cyangwa imicungwe kugira natwe abadandaza tuzoze turadandaza nk'amaji yavuye muri iryo proje ngaha twihungurira ngaha iwacu mu Burundi barakwiye kugira nk'ihinguriro bigerera kuri mitobe natwe no mu gisagara cya Bujumbura zikadushikira no hagati mu misozi zikadushikira cyane bakagura nyine ayandi bantu ayandi maproje ihini iwacu abona nzova nk'iyo murongo ngo zidushikire urabona ko ari kure cyangwa bakore imitobe bageze baratuzanira kugira natwe tworoherwe tuzoze tutaze nk'abakiriya tworohewe bivuye mu byimbe kwa cy'iwacu ngaha mu Burundi iki nicyo kibazo n'icyumviro narenze se yuko bakora n'imitobe kugira igashika kure.
Murakoze Innocent Nduwimana aduga ku ijambo ikibazo cy'abahinguriro y'imitobe muri iyo micungwe ya mandarine mwimbura duga ku ijambo
so twebwe urumva ngaho muri uwo mwaka wa mbere twovuga ko jewe maze kuvugana n'intuzeye maze kuvugana n'abashinwa kubera turiko turapanga kuzotora intuzeye ahantu ahegereye ihuzeye buri site dufise ngaho muri East Africa hambere tuzotangura kwinjiza intuzeye ibimashine bishobora guhingura intuzeye bishobora guhingura intuzeye imitobe canke intuzeye amajuice atandukanye yavuye mu ntuzeye muri mu produce atandukanye twovuga ko bizotangura ngaho rumunge hama rero tuca tugira tuca tutora izindi site dushobora kuzana intuzeye imashine zishobora guhingura ndabizi ko ku bantu bashaka bashaka kubona muko izo mashine zikora murashobora kugenda kuri site y'intuzeye y'iki kibuga cy'ijwi rya Amerika ndaza kumurungikira intuzeye video muko abo bashinwa ibyo bimashine bizoza birahingura intuzeye iyo mitobe uko bizoza birakora ubukindi kintuze ndoshobora kuyongera ko ngaho twebwe turafise twovuga ko twebwe dushaka kuba abambere ngaho kugira ngo intuzeye mandarini zose ntizizoyonekare kubera benshi abakiriya canke abafimiseri bakunda kuba bafise ikibazo c'intuzeye c'icamwa cabo kikabora ku giti canke kikabura isoko twebwe tuzorumva turiko turapanga mu kazoza cyane cyane ko twebwe tuzobagurira icamwa kugira ngo ntihagire icamwa kizoyonekara cabo bakiriye canke cy'intuzeye cy'ibyo biti bitandukanye. Murakoze
murakoze tugaruke ku kibazo cyabajijwe na umusaza agira ati mbega ko ubutaka butandukanye cyane rwose mu bihugu bivuye muri Afrika ibihugu mutora kugira ngo muteremwo izo mandarine n'ibihe muri hweza ubutaka bw'ibihugu bitandukanye
mu bisanzwe ngaho twebwe nko ndabivuze turakora survey dukoze survey ama survey
survey no kuvuga ko mubanza gutohoza
ego urumva tumaza kuraba mu kwintoze ibintu byose ko bimeze mu kwishere kimeze aho hantu intoze abantu bameze gute byose tumaza kubiraba hama rero tuce tutora ama decision tuce turaba ko intoze ibintu byose ko byoshoboka bijanye na logistic byose urumva nyine ko izo operation azogenda mu buryo uko ni kwene dutangura ko mu bintu byose tutaragenda imbere murakoze.
Hari n'ikindi kibazo umunywanyi yabaje abagira ati mbega ko muvuga ko murima hanyuma hagahera igihe mukamara igihe mutariko murarima ibyo bigenda gute nta gihombo mubonamwo mu gihe ishyiramo ryanyu ritariko rirakora?
Twebwe turaba kure ntiduhaye turaba hafi tuhaturaba kure tuhaturaba imyaka 10 imbere tuhaturaba imyaka 20 imbere twebwe tuzoba turihe abakiriya akamaro tuzoba turiko turatanga kubakiriya mwebwe ngaho banyagihugu bibanye n'intozeye n'ibintu muhaye mushya mu mubiri bihabikorwa na twebwe bizobamarira iki canke bizobakorera iki ni kuvuga twebwe urumva duhaye turaba intuzeye akamaro k'ibintuzeye kiprodu zacu urumva akamaro k'iprodu zacu ni kuvuga nicyo gituma twebwe duhaje turaba imicungwe ni kuvuga imicungwe cyangwa amamandarini duhaje utera muri site zimwe zimwe cyangwa tuzotera muri site zimwe zimwe cyangwa amantuzeye research duhaje ukora nga muntuze mu mirima itandukanye cyane cyane y'abafenesiri bacu duhaje turaba mandarine cyangwa imicungwe cyangwa produit urumva zifise zikomeye kandi zifise intuzeye vitamine ikwiye cyangwa urumva zishobora kubaho zishobora kuzana umwimbu zishobora kuzana umwimbu ukwiye urumva twavuga ko turiko turaraba intuzeye nakujya ko aborozi baraba inka zikomeye inka zidakomeye urumva ntibazibyaza urumva babyaza intozeye ibikoko bikomeye kandi bifise inguvu cyangwa bishobora kuba bifise amantozeye byo cyo bitwa mu cyongereza good genetics rero twebwe duhaturaba intozeye iproduit nyine cyane cyane zishobora kuramba.
Murakoze tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza iradiyo nk'ijwi ry'Amerika isamiranira i Washington DC mu kirundi mu Kinyarwanda. Reka duhe ijambo umunywanyi wacu Mamba. Muraho
aho neza?
Yego turaho. Muri hehe ga Mamba?
Ndi turi mu majyepfo y'u Rwanda mu karere ka Gisagara ni mu murenge wa Mamba.
Ni byiza cyane rwose. Duga ku ijambo ikibazo cy'imbyo.
Murakoze kuduha ikaze mu kiganiro muri Isanga. Hanyuma reka mbanze ndashimire umutumirwa mwatutumiriye.
Murakoze gushima kandi murakoze kuba muri mu kiganiro cy'iradiyo ry'Amerika muri Sanga.
Yego. Hanyuma ibibazo byinshi bagenzi banjye babibajije ariko ndabaza. Halo.
Turakumva.
Ndabaza umunyeshuri akenshi hari abanyeshuri barangiza kwiga bakabura akazi ni iyihe nama bagira nkabo uwo muryango nk'uko watangiwe hari abantu bawutangije ariko hari abavuga ngo natwe dushobora kuwegera ese ushaka kujya muri uwo muryango batangije ni iki yagomba kuba yujuje ese yababona ate? Murakoze
Mamba. Kinga benefisa ni sumba vyose ikibazo cha Mamba.
Icyo kibazo ni ikibazo cyiza cyubajije mu turonka hehe twebwe ndarashoboye kurungika intuzeye intuzeye email kuri iki kibuga ngaha ndoshobora kubishyira intuzeye information zose ngaha ntuze kuri iki kibuga kugira ngo umuntu wese azoshaka umuntu wese azoshaka kazi cyanke umuntu wese azoshobora gukorana twebye azoshobora kuturu azoshobora kuturungikira message hama rero tuba dufise inkuze turafise aba surface department ijeje kukwikirana ibyo byose aho niko nje ndo bivuga ngaho
murakoze ico kibazo kijanye kandi ni kibazo cabajijwe na Simo agira ati mbega abakozi banyu n'abakozi bahoraho n'abakozi bahoraho sinzi ko ashaka kuvuga permanent abakozi babakorera igihe cyose cyangwa n'abakozi mu hakazi bivuye mu bihe mufise ako kazi ari gutera canke kwimbura
ntuze abakozi twovuga baracankanye bibanye ni position ziriho zirumva izibanye ni position ziriho kandi abakozi abakozi adufise tuzokwama turi urumva tuzokwama dukorana dufashanya mu gihe ntuzeye mu gihe ibikorwa byuzuye no mu gihe ibikorwa biri bikeye gusa muri uwo mwaka uheze iyo mezi aheze urumva twavuga ko twatanguye kandi ntuzeye twavuga ko ibihe byahe igihe cy'intuze cya mandarine n'amantuzeye n'amaorange yaraheze ubu turikora turagira populasiyo Kufurasi yuwa mwa kudaso rumba tuliko tuwafashanya kuraba kukura amantu zeye research kuraba wini jose aho nubu rumba nyene tuliko tuwafashanya wale kukazi rumba wale kwa rabi wini jose kugina ngotu pange yuwa zeye uwa mwa kudza kugina ngotu zota angure neza mwisanzu rumba nituwa hagara ye rumba turaraba n'ayandi maproduit ariho nimbara amavoka rumba turayakuramo mu bisanzwe gusa byose bivana n'intuzeye na logistique cyangwa capability yo duhaye dukoresha kugira ngo ibyo byose bigende neza kandi twebwe ntitwakwifuza kuva n'abantu twatanguranye cyangwa turi kuturakorana murakoze
murakoze mwavuze ko mwaronse umwimbo utari muke naho utangana nuko mwari mwawifuje ibintu muriko murashira imbere imigambi muzohindura kugira ngo umwimbo ube mwiza igihe cirindi tera yimirije niyihe nk'ibyo twakwita mu gifaransa strategie
Isiongo kibazo wavuze ngo
mwavuze ko imigambi kuko umwimbo utabaye nkuko mwari mwawifuje mwaronse umwimbo uhagije ariko ni wari ushemeye cyane rwose nkuko mwabishaka imigambi muri komera fata kugira ngo mu gihe citerari zo riri imbere kugira ngo uwo mwimbo uzogende neza uzobe mwishi cyane rwose ibintu muri komera tegura nibihe ibintu muzohindura nibihe kufite mwari mwakoze
ikintu tuzotangura ni ntuzeye ku kintu kijanye ni ntuzeye organization ibi yema department yose ikintu cyose tuzogishira ku murongo dutanguye twaragize ikibazo cya organization ama department yari yarijeje kuraba intuze abakozi n'ibindi hirya no hirya logistique ibyo ngene twagiyemo kandi turabura intuzeye twovuga organization ntiyari imeze neza ikintu turiko turakora dutangura kare ni kugira organization dupanga ikintu gutangura no guheza ni kwene tuvuga nyine tuzobikora
murakoze hanyuma mu kanya gatoya cyane ngo amasegonda 20 mukora na gute n'ubushikiranganje bujejwe uburimyi muri ibyo bihugu mu kanya gato minota amasegonda 15
shiramo ikibazo
ndabona kare ka icyo kibazo nibaza ko tuzokigaruka ko ndabona kanya katujanye ndabahaye minota 15 ariko ndabona ko kanya kagiye nashaka kubashimira cyane rwose kuba mwatera ko kanya kugira ngo muze mu kiganiro Radio Ijwi rya Amerika kiganiro cyongera ku kiganiro mwaduhaye cerekeye umugambi mwari mufise wo kwimbura mandarine mu bihugu bitandukanye bize muri Afrika cyane cyane Afrika yo mu museruko turabashimiye cyane rwose rero turashimiye na ingenieur yadufashe mu ngiya kwizoma tukadufashije turushimiye kandi n'abadufashe kugira nya kiganiro turabifurije amahoro n'umugoroba mwiza mwese